Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hazwe.
Turuko musi wakabiri ni gende kerezo ja chumina kane rusama mwakane uvivyumbi na milongiwi na kane sangwe kaze wakunze mwese wa radio Nzamba gate kakawe mwana makuru tukawateguri ye hayo na yo tukawatugila tuyahere kungingo nguru nguru ziagize kuruno wa chumina kane rusama mwakane na milongiwi na kane mnyaki chenda ilaruma nye vimenyesha makuru vitanu zigenga vituri we nyuma ya hoha shatse kutemba garizwa ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barano makuru turagaruka ku byabaye kana abarongoye ibinyamakuru byaturiwe bahagaze ku byabaye abagabo batatu bari mu rwaruka rw'imbonera kure bacira urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose na sentare ya Kayanza nyuma yaho bagandaguriye umusore ubongera bamuta mu ruzi Kanyaru akekwa kwa giye kugurisha ubutare mu gihugu cy'u Rwanda. Umwimbu w'intete z'ibigori wababa itoni muwegeranijwe n'ikigwana gesa imuntara ya Muyinga waribwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uwimana mu bubiko bw'ifata kibanza buri hagati mu gisagara cy'iyo ntara. Muntwaro wakamenyesha ko abatohoza ariko arabakugira abavyivye bafatwe. Zari zimwe mu ngingo zigize ano makuru mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasuye kubaha ikaze muri ano makuru kuno wa 14 rusama umwaka w'2024 imyaka 9 irumanye neza na neza ama radio 5 yigenga radio RPA radio Isanganiro radio Bonesha FM radio Rema FM na radio Television Renaissance abomowe ayanda raturigwa ivyo bikaba byabaye haraye habaye abantu bashatse guhiri ku butegetsi kugendagereza cyo 13 uretse radio Rema FM ayo yandi ma radio uko ari ane yagirizwa kuba yakoranye nabo bashatse guhiri ku butegetsi yo nkuru kibaze Jean Marie ndabashinze.
Ayo maradio ukara atanu, RPA, Isanganiro, Bonesha FM, Radio Televizio Renaissance hamwe na Rema FM, ya sambuwe, kukinezo ya 14 rusama, kuva mu bucagu cagu, uretse Radio Rema FM, ya sambuwe, n'abantu bataramenyekana, ayandi maradio yoyo, ya sambuwe, n'abajejwe umutekano. Ayo maradio bizwi ko yakundwa cyane n'abanyagihugu kubera yama yahaye ijambo abadomo urutoki ku bitagenda neza mu ntumbero yuko byokosogwa, ariko leta yoyo yafata ayo maradio nk'uko akorana n'abatavuga rumwe nayo canke n'abari mu mashyirahamwe ategamiye leta. Uwo munsi w'itariki ya 14 ukwezi kwa gatanu, leta yasamboye maradiyo ayagiza kuba yakoranye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwo ku itariki ya 13 uko kwezi nyene. Isamburwa ryayo maradiyo rikibonekeza byari rifite intumbero yuko ayo maradiyo adasubira kuryogora ngo abandanye avuga ibyerekeye ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza, benshi babona ko biteye kubiri n'amategeko. Inyuma isamburwa ryayo maradiyo amenyesha makuru bayo batari bake baragiriwe iterabwoba no kwicwa birimwo iterabwoba ryakogwa n'abari mu nzego z'igihugu hamwe n'urwaruka rw'imbonera kure baca bahitamwo gutungwa nayo bameze barahunga. Muri bo hakaba harimwo mbere bamwe bahawe imitahe yo kwita ubutungane. Abamenyesha makuru naho bahunze igihugu ntibahevye umwuga wabo, babonye ko ari ngombwa ko babandanya baha makuru abanyagihugu kugira ngo bamenye ingene ibintu byifashe mu gihugu, bakaba babikora bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi.
Jean Marie ndabashinze urakenuye ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamanye kuva kera imigambi yo kugarama radio kuko bwatinya ibinyamakuru bikora vyigenga kuko vyashira habona ibinyegezwa bwakora. Bivugwa n'umuyobozi wa radio RPA ijwi abanyagihugu imwe mu maradio yaturiwe Bob Rugurika, ariko arafise icizere ko igihe kizogera amaradio yasambuwe agashumbushwa n'abakoze bagahanwa hisuzwa amategeko kurikira Bob Rugurika.
Ibinyamakuru mu Burundi wari nk'umuco umurikira Abarundi, nibo batohoreza Abarundi biriko biraba, nibo bamira iyo amakuba ari karashika, nibo babwira Abarundi ingene igihugu gitwawe. Murumva rero yuko uwo mwijima wa CNDD-FDD ntiwashobora kubana n'uwo muco w'ibinyamakuru, kuko icyo gihe muravyibuka ibinyamakuru byama biriko biramira ubusuma bwa CNDD-FDD, byama biriko birasemerera ubwicanyi CNDD-FDD ikora, byama biriko biratabariza Abarundi bariko baricwa bahoga ubusa bari mu karenganyo banyagwa. Murumva rero yuko wari umuco mu Barundi. Rero ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwari bushaka umwijima mu gihugu, nivyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwari bwabiteguye kuva kera kugara no kuturira cyangwa gusambura ibinyamakuru, ariko barindiriye igihe bo bikoreramo. Naha rero mubona kijya gihe cya bijya bintu byo kugomba gutembagaza ubutegetsi byakozwe n'umugwi w'abasirikare bamwe bamwe mbere bari kumwe nabo CNDD-FDD mu ishamba. Nihagibona rero baciye bafatiraho bati aba bantu aho baciye hose canke amaradio yabishikirije reka duturire dukureho. Nico bakoze, urumva bakoze ico bari basanzwe barateguye. Sinashaka kuvuga kuco ubutungane bwari gukora mu Burundi, kuko n'ukuri mu Burundi ndabivuze ndashobora kubisubiramwo ndavyemanga nta butungane bukiriho. Ntibisigura ko mvuze ko atabacamanza bariyo. Turazi ko muri ziriya nzego z'ubutungane hariyo abavyeyi, harimwo abashingantahe, abapfasoni, harimwo ugwaruka b'umutima bafise ubuntu bipfuza gucimanza, bipfuza gutunganiza abantu, ariko ntibigishoboka ku ntwaro ya CNDD-FDD. Ariko ntibisigura ko vyaheze, kuko jewe ndazi yuko hari gihe abantu bose batotejwe harimo n'ibi binyamakuru byacu tuzokwambikwa umutamana, tuzotunganirizwa, kandi abadutoteje bazobibazwa.
Inzamba
amakuru twateguriye tuyabandanirize mu gisata cy'ubutungane, igihano cy'ugupfungwa ubuzima bwabo bwose n'ukuriha indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 15 nico gihano sentare nkuru igihugu ya Kayanza yarayiciriye abagabo batatu bo ku musozi irya mukona ni muri komine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza. Bakaba bagiriwe n'icaha cyo kwica ku munsi wa gatanu w'indwi iheze umunyagihugu wo kuri uwo mutumba biturutse ku mwikeko uko yoba yagomba gushorera ubutare mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Ubwo rubanza rukaba rwakurikiranywe n'abantu batari bake, aho bashimye izo ngingo sentare yafatiye abagize ubwo bwicanyi. Reka inkuru tuyibaze Bonfise Niyongere.
Mu gihe abagabo batatu aribo Lazaro Niyongabo batazira Kinyinyi, Cyprianu Bizimana batazira Muhuza na Victor Niyonkuru barengutswa imbere y'ubutungane bagirijwe n'umushikirizamanza kuba bakoze ubwicanyi bwagiriwe umunyagihugu Philippe Nsabimana w'imyaka 30 ku mutumba rya Mukona ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nk'igihe cy'isaha zine zo mu gitondo. Uwo nawe ngo bakaba bamusanze ku ruzi Kanyaru rutandukanya igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, akaba ngo yari afite agasakoshi karimo impuzu imwe n'ibirato. Niho ngo bamurengera ko Lazaro Niyongabo aramucakira ama Cyprianu Bizimana na Victor Niyonkuru bamucumita ikimito mu gutwi giseruka mu kundi giciye mu mutwe. Bahejeje kumwica baciye bata ikiziga ciwe bava mu mwonga barigendera. Mu gihe bo bisigura barahakanye icyo caha, ariko baremeje ko bari bamye muri ako karere uwo muntu yiciwemo, baca basaba ahubwo ko sentare yobambika izera. Ariko abantu bari mu mwonga muri ico gihe bari mu mirimo itandukanye baremeje imbere y'ubutungane kubiboneye n'amaso abagabo bose bariko bica uwo munyagihugu. Urubanza rumaze kuja mu mwiherero, niho sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yabaciye igihano co gupfungwa ubuzima bwabo bwose no kuriha umuryango wabuze indishi y'akababaro ingana n'amafaranga imiliyoni 15. Urwo rubanza rukaba rwakurikiranywe n'abantu batari bake, kandi bakavuga ko bashimishijwe n'ingingo ya sentare, ariko bakagira amakenga ko abo bagabo bashobora kumara mu munyororo umwanya urumero umara, kuko nk'uwitwa Victor Niyonkuru hari haciye igihe gito arekuwe mu ibohero rikuru rya Ngozi aho yategerezwa kumara imyaka 20 afunzwe kucaha n'ubundi cy'ubwicanyi mukamenya ko abagabo batatu nyene bagize umugwi mbonera kure urongowe n'uwo niyo nkuru Victor na uwo mugwi ukabujejwe gukizura ijoro n'umutaga muri ako karere bitwaje imipanga amahiri n'amacumu bakaboneka bagerageza guperereza abo bakora urudandazwa kwa magendo g'ubutare raporo bakayiha ishirahamwe CDP ry'abikorera utwabo bimba ubutare muri komine ya Kabarore.
Bonfise niyongere nawe urakenuye muri ico gisata nyene cy'ubutungane imyidogo ni yose mu banyororo wo mwibohero rikuru rya Muramvya bagiriza umuyobozi w'iryo bohero Jean Paul Niyongabo ko ahotera abanyororo baba bakoze amakosa mu kubakubita baboshe mu nyuma agaca abugaranira mu gasho. Bavuga ko iryari hohoterwa kuko hasanzwe hariho ibihano bitegekanijwe n'amategeko. Ni nkuru tubaza Alexandrine Keza.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mwegereye abanyororo bo ngaho mu bohero rikuru rya Muramvya bitumenyesha ngo umuyobozi mukuru w'iryo bohero Niyongabo Jean Paul arahohotera abanyororo baba bagize amakosa aho ngo abakubita inkoni yateguye baboshwe mu nyuma akabashira mu gasho. Ivyo umuyobozi w'iryo bohero Jean Paul Niyongabo ngo akaba abikora kugira ngo atere ubwoba abanyororo, basaba ko ivyo bintu vyohagarara kuko ari uguhonyanga agateka k'abanyororo, kuko iyo umunyororo yagize amakosa hari ibindi bihano birikuwe n'amategeko ashobora guhanishwa.
Hari ibihano vyategekanijwe ashobora gufungwa igihe kitarenze iminsi 5 ari muri Mwikoleksyo, chahali kwa transfer, hile disipline, hile Mwichahia kwa mwakakarikia kivite, kindi wanupati ikani Chodo sawari yero noko, yu hakarika, yonge ndongi, ikaiti Kukuhu hotera awanyor, wako za makosa, amati kwalite ikani chukumu wahanu Kwa yuki kimboko itabikora, kwa rushi Chaka ngeke, rai madri yeki nini viva, kutukwara ripuzi, kamatu ipuka, alikuno uto, alikuno uto, kuyangu ya kaa.
Kwa hiyo midogo ya wanyururu, Uganda kwa radio, Inzamba katika kawe, kwa gira gije kurondela Jean Paul Niyongabo, arongo iyo hero likuru ya Muramvya kugira atangu mucho, kuri cho kiwazo aliko ni tukwa showe kumuronga, kuri telefone iyo ngeenda noa.
Alexandrine Keza nawe, urakenuye mugisata chuburimyi, umwimbo w'intete z'ibigori wababa itoni muwegeranijwe n'ikigo anagesa niwo wibwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uw'Imana mu bubiko bw'imfata kibanza buri hagati mu gisagara c'intara ya Muyinga. Abo basuma ngo bagiye kandi batwaye n'imifuko irenga 200 yo gutekeramwo intete z'ibigori umuti wo gukinga ibungwe imwe muri iyo mifuko yibwe ngo hakaba hamaze kufatwamo iyitari mike idoni idona Josephine Johnson Nkunzimana.
Abo basuma batwaye uwo mwimbi w'ibigori vyaba bitoni wari mu bubiko bw'imfata kibanza mu kigo cy'abaskuti mu gisagara cha Muyinga ngo bareretse umunyeza mu kujisho mu nyuma bamene idirisha babona kwinjira muri ubwo bubiko nkuko bivugwa na Laurent Kayumba umuhanuzi wa musanere wa Muyinga mu bijanye n'iterambere iruhande y'ivyo bigori. Abo basuma ngo baratwe n'imifuka irenga 200 hamwe n'umuti wo gukinga udukoko. Uwo muhanuzi akavuga ko bafashe ingingo yo gushiraho umugwi w'abajejwe umutekano bazohacungera imisi yose.
Ni stoke zitari zaranagenewe no kwegeranya umwimbu byumvikane no kongere zubatswe si nk'aya mahanga tumenyereye nyene yo kwegeranya umwimbu. Hariho leo umunyezamu mugabo kumbuye bashobora kuba bamuciye ubuso mu ijoro bacinyuma inyuma hariyo ahantu hanini hari bitoke barameni kiyo chidirisha kubera tana griyaje zariko hanyuma barinjira. Hari hasanzwe hariho abapolisi mugabo wa polisi baba bahari hanini kumutaga. Ubu rero cyakoze nuko twashizeho mugwi w'abapolisi uzokwamaho urareho wongere wirigweho.
Laurent Kayumba amenyesha kandi ko afite icyizere ko bitewe bitebuka ibyo byibwe bizogaruka mu biko ngo kuko hari abafashwe bariko badandariza mu isoko nkuru ya Muyinga imwe mu mifuko yibwe kandi ko bene kuyifatanwa bamenyesheje aho yavuye.
Josephine Johnson Nkunzimana nawe nyene urakenuye ni kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata cy'uburimyi. Duce dusozera ko amakuru twari ko turabashikiriza kuri uno wa kabiri. Reka nshimire mwe mwese mwaduteze abiri, nshimire kandi bagenzanje bafashije kuyegeranya kuri mikromo ari kumwe na Ediclode Ninazwe ndabifurize kuranirwa uvye murimo naho butaha kuri Radio Inzamba agateka kawe.